라디오 이슈디 아메리카. 이슈디 아메리카 리부기라 이 워싱턴 디스 무트블리니 기냐고 한다. 쇼팅에서 모두 퇴사마투이 인다바하이 미리위 하노 머리 스튜디오 가타노 우리 꿈에나 피데니 용가보
아파타니지 난지 에르네스트 제지웨 인다바라 무치지 칸딘바하이 이카즈 마쿠루야치
bavuganye ko bagiye muri competition turabaye impanuro ko kwitwara neza ko bagiye mwihiganwa bagaserukira igihugu bagaterite k'igihugu n'ibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
One Esperance niyo nzima umuyobozi w'ishure ryigenga iteletique ry'ibujumbura mu Burundi ryari ryarungitse abana babiri ku bana batandatu b'abarundi bazemiriye mu ruheze i Washington DC muri America mu gihe bari mu mahiganwa y'utwuma dushobora gukora ibintu abantu bakora rya robotics igitero cha bombe cy'umuyahuzi umutalibane cyahitanye abantu 35 abandi batari bake barakomereka ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul
naho umukuru wa Perezida Donald Trump Jared Kushner akanaba umwe mu bajyanama be ba hafi yiyemereye ko yabonanye n'abayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Burusiya mu bihe bine bitandukanye gusa ahakana ko ntaho ibiganiro byabo bihuriye n'ibivugwa ku matora kwivanga ku Burusiya mu matora ya Amerika heruka
Isanamu ya mbere ya Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yashizwe habona ku munsi w'Imana nyuma y'igihe kitari gito.
Muri Afurika kandi muri uku kwezi mu kwezi gutaha ibihugu bitatu bya Afurika biri mu Rwanda, Kenya ndetse na Angola biragira amatora y'umukuru w'ibihugu. Inzobere zikomeje kugereranya no kuvuga kuri aya matora nubwo ibihugu bitandukanye cyane mu mateka n'imiyoborere ndetse n'uburyo biteye.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mu kanya mugume hafi ma radio yanyu. Tutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Igitero cha bombe y'umuyahuzi w'umutalibane cyahitanye abantu 35 abandi batari bake barakomereka ku mugwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje intwara yo hagati Najib Danish yemeje ayo makuru yasiguye ko uwo mwiyahuzi yasetse n'imodoka yuzuye amabombe iminibus yari yuzuye abakozi ba leta b'abasivile mu gice cyo mu burengero bw'umugwa mukuru. Abategetsi b'ibitaro biteze ko igitigiri cy'abapfuye n'abakomeretse cyiyongera. Umuvugizi w'ipolisi ku mugwa mukuru Kabul yabwiye ijwi rya Amerika ko benshi mu bapfuye n'abakomeretse bakora mu gisata cyo gucukura ubutare n'ibitoro. Abatalibani bihutiye kwiyitirira icyo gitero cha bombe. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yiyamirije icyo gitero cyagizwe ku basivili ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryiyamirije icyo gitero cyagizwe ku basivili. Iryo shyirahamwe rivuga kwica ari icyaha cyo mu ngwano risaba leta ya Afghanistan gukora uko ishoboye kose kugira ikingire abanyagihugu.
Umukwe wa Perezida Donald Trump Jared Kushner akanaba umwe mu bajyanama biba hafi yiyemereye ko yabonanye n'abayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Burusiya mu bihe bine bitandukanye gusa ahakana ko ntaho ibiganiro byabo bihuriye n'ibivugwa mu kwivanga ku Burusiya mu matora ya Amerika heruka. Kushner yashyize hanze urwandiko rw'impapuro 11 kuri uyu wa mbere mbere yuko yitaba komisiyo y'ubutasi ya Sena ya Amerika n'indi iteganijwe ejo kuwa kabiri imbere ya komisiyo y'ubutasi y'abadepite. Arabazwa ku ruhare cyangwa ibyo yabazi kuri iki kibazo cy'u Burusiya. Kushner avuga ko izo nyandiko zigaragaza ko yavuganaga n'abayobozi b'u Burusiya ko ariko ntaho bihuriye n'amatora. Atanga urugero rw'ibiganiro yagiranye na ambasaderi Sergei Kislyak ko baganiraga ku mubano w'ibihugu byombi agahakana ibivugwa ko bakomeje kujya bagirana ibiganiro byihariye kuri telefone. Kuri uyu wa kabiri nibwo komisiyo y'ubutasi y'abadepite ya Amerika izamuhata ibibazo ikanakurikirana ibiganiro yagiye agirana n'abarusiya kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida Donald Trump yanditse kuri Twitter ko ibi birego by'u Burusiya bitesha umurongo ubuyobozi bwe.
Naho mu karere ka Afrika, isanamu ya mbere ya Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yashizwe ahabona ku munsi w'Imana. Ivyo inyuma y'ikiringo c'imisi 78 kuva agiye kwivuza mu gihugu cy'Ubwongereza. Isanamu yamwerekanye ari karamwenyura mugihe yari kafungura mu nama I Londres n'abahura matari y'intara zigize igihugu bari baje bava muri Nigeria. Muhanuzi wa Perezida Buhari Femi Adesina yashize iyo sanamu ku rubuga Facebook n'ivyavuye mu nama yabaye ku munsi w'Imana. Amenyesha ko Perezida Buhari yari afise akamwemwe mu biganiro yagiranye n'abahura matari b'intara zigize Nigeria. Inama yamaze kiringo kirenga isaha. Nta makuru yigenga yemeje ko iyo sanamu ari ukuri. Perezida Buhari amaze hafi y'imyaka iminsi muri ntunga 128 ari hanze y'igihugu yagiye kwivuza mu Bwongereza. Ivyo byatumye haba urukurukuru mu gihugu ku byerekeye amagara yiwe. Yamara umuhanuzi wiwe Femi Adesina avuga ko abanyanigeria bakwiye kutagira impungenge. Yatangaza ko Perezida Buhari azotahuka mu gihugu ciwe buno nyene inyuma y'uko abaganga bayumuhereye uburenganzira.
Urakoze Fidel. La dijwi ya Amerika niyo mukomeje gukurikira hano muri Amerika. Kandi kuri uyu wa mbere, James Matthew Bradley Jr. umushoferi kamyo w'imyaka 60 y'amavuko yahamijwe ibyaha byo gucuruza no gutwara abantu mu buryo butemewe n'amategeko bwanahitanye abagera ku 10. Urubanza rwaberaga mu mujyi wa San Antonio muri leta ya Texas. Ejo hashize nibwo uyu Bradley Jr. polisi yamusanganaga abantu 8 bafungiranye mu gikamyo yaratwaye ubwo yaraparitse imbere y'iguriro ryitwa Walmart. Aba bantu bose bari bahwereye kubera kubura umwuka, ndetse babiri muri bo bahise bitaba Imana, abandi bajyanwa mu bitaro, ariko kugeza ubu bararembye bikomeye. Gusaba amazi yo kunywa kumwe mu bari bafungiranye muri ikamyo niko kwabaye imbarutso yo gutuma polisi isaka iyi modoka isangamo abantu babiri bamaze kwitaba Imana, ndetse n'abandi bana b'abahungu bakiri bato. Uhagarariye urwego rw'abinjira n'abasohoka Thomas Homan yavuze ko iki ari ikigaragaza ko ubucuruzi bw'abantu bugomba gukurikiranwa cyane kandi bugahanwa n'amategeko. Ubucuruzi bwo gutwara abantu mu buryo butemewe n'amategeko bureze cyane mu bice bya Amerika bihana imbibi n'igihugu cya Mexique.
Radio Jwi d'Amerika I Washington DC tubandanize ku nkuru yindi yerekeye Nigeria. Abantu bane bapfuye mu bitero by'amabombe by'abiyahuzi byabereye mu ikambi y'abatayizabo kubera intambara mu buraruko bushiriruseruko bwa Nigeria. Abdul Kadir Ibrahim wo mu kigo cy'igihugu kijeje gutabara yatangaje ko ivyo bitero by'amabombe byabaye ku munsi w'Imana hanze y'umugwa mukuru w'intara ya Borno Maiduguri. Avuga ko abiyahuzi babiri baturikije amabombe bari bafise mu ikambi y'abavuye mu zabo. Igitigiri cy'abapfuye gushika ubu n'abantu bane. Umurwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram utera ukoresha kurushiza ibitero by'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga 200,000, abandi barenga miliyoni 2,600,000 barava mu zabo. Umusirikare mukuru mu gihugu cya Nigeria Lieutenant Colonel Tuku Buratai yategetse inteko za leta kuba zafasha umuyobozi w'umugwi Boko Haram Abubakar Shekau ari muzima canke yapfuye mu kiringo c'iminsi 40. Abategetsi ba Nigeria baratangaje inshuro zitarike nke ko Shekau yapfuye, yamara yaraserutse inyuma yaho mu butumwa yashikirije kuri video.
Radio Ijwi rya Amerika. Mu kwezi kumwe ibihugu bitatu bya Afrika biri mu Rwanda, Kenya, Angola biragira amatora y'abakuru b'ibihugu. Inzobere zikomeje kugereranya no kuvuga kuri aya matora nubwo ibihugu bitandukanye cyane cyane mu mateka, imiyoborere ndetse n'imiterere. Igihugu kizabimburira ibindi ni Rwanda gifite amatora tariki ya 3 n'iya 4 z'ukwezi kwa 8. Inzobere Mariti Mutiga wo mu ihuriro mpuzamahanga ryiga ku makimbirane yemeza ko nta gutungurana na guke kuzagaragara mu matora azaba mu Rwanda, kuko Paul Kagame ari uzongera gutorwa kuyobora iki gihugu. Tariki ya munani uku kwezi, Perezida Uhuru Kenyatta ndetse na Raila Odinga nabo bazaba bahatanira kuyobora igihugu cya Kenya. Kugeza ubu umuryango w'umwe bw'Iburayi wanze kohereza indorerezi mu Rwanda, ariko uhitamo kohereza abarenga 100 mu gihugu cya Kenya, igihugu cyabayemo amatora mu mwaka w'2007. Raila Odinga ubwo yatsindwaga aya matora hakaba harabaye imvururu zahitanye abantu basaga 1,000. Mutiga avuga ko amatora y'uyu mwaka ari igipimo cyiza kuri demokarasi ihamye kuri iki gihugu. Angola niyo izasoza ukwezi kwa 8 amatora atazagaragaramo Perezida Joseph José Eduardo dos Santos kuva mu myaka 38 ishize inzobere ivuga ko hazaba igitutu kuri iki gihugu nyuma y'amatora igihe uzaba yatowe azaba agaragariza abaturage politike y'imiyoborere myiza y'iki gihugu.
Radio Isi America mubandanya kudukurikirana mu biganiro vyatu tubashikiza mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC.
Amakuru yacu yo mu karere rekatu yahereye mu Rwanda nyuma y'iminsi 3 ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu isohoye amabwiriza asaba abayobozi b'inzego zibanze gufata kimwe abakandida bose. Bamwe mu bakandida bagaragazaga guhutazwa babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ubu ubuzima bwo kwiyamamaza bwaboroheye. Ibindi kuri inkuru twumve umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Amabwiriza yasohoye na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuwa kane w'icyumweru gishize yasabaga abayobozi b'inzego zibanze kwakira abakandida bose kimwe kandi mu buryo bungana. Kuva hasohokeye umukandida w'ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza n'umukandida wigenga Mpayimana Philippe babwira Ijwi rya Amerika ko ubuzima bwo kwiyamamaza burimo kugenda neza muri iki gihe.
Twagiye Nyamagabe tubona ubuyobozi rwose ntabwo babuje abaturage kuza, abaturage baraje ko mbere hose twajyaga ahantu ugasanga abayobozi babuje abantu kuza arimiduka yabaye. Twagiye ubwo Nyamagabe abyagiye neza, twabonye abantu barenze hafi 300. Twagiye na Nyanza kandi Nyanza bajyavuga ko abantu baho batoroshye ariko baraje benshi, abantu barenze 1000 buri Nyanza cyari gitangaza. Mu by'ukuri ubonye imibare yacu yagiye izamuka cyane. Twari tubizi ko inzego z'ibanze bamwe mu bayobozi bazo babuzaga abantu kuza kandi se bagashaho n'abantu babakumira mu mihanda n'ababakanga byatubayeho na Nyamasheke. Abantu babagaya ku muhanda babuza kumanuka mu kibuga hasi.
Frank Habineza yakomeje avuga ko imibare y'abantu babakurikira kuva amabwiriza ya Minaroke yasohoka ubu yikubye inshuro zirenga enye. Umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko iki cyemezo cya Minaroke cyabashimishije cyane.
Twarishimye kuvuga ngo umuntu niba akoze amakosa agomba guhanwa, kuko twese turi abakandida tumwe n'amategeko tuzayobora igihugu cy'abanyarwanda bose. Uwo muntu tubangamira abarimo kuvuga nk'aho ashyigikiye ko abaho umukandida umwe kandi itegeko ryaremeye ko amatora azaba abakandida benshi cyane.
Imirimo yanyu unavuga ngo yahinduye isura ugiranije nuko mbere mwakoraga
rwose kino cyumweru cyukiranje neza, kino twarangije twakiranje neza. Butirizeye ko n'uyu munsi tujye mu Bugesera ko birebe byiza. Turizeye
Philippe Mpayimana umukandida wigenga nawe avuga ko amabwiriza yabazaniye impinduka mu bikorwa barimo byo kwiyamamaza. Twavuganye nawe ku murongo wa telefone yigendanwa agiye mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Hanyuma yarabaye ibihagije koko kugera mu murenge cyangwa mu karere ahantu ukabonana n'abaturage, abaturage batari kumwe n'umuyobozi wabo biratandukanye no kuhagera ukabonana n'abaturage kandi n'umuyobozi wabo bahari. Uko biri kose n'igihe tuboneraho kwibutsa gushima umuco w'Abanyarwanda wo kwakira abashyitsi byonyine bituma nta bimwe twitaga by'ubwoba n'ibitakigira umwanya wo kubivuga.
Ubu noneho mufite icyizere muri iyi kampanye?
Dufite icyizere ko amatora azaba yarateguwe neza.
Nyuma y'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Polisi y'u Rwanda isita muri yombi abayobozi batatu bakekagwaho kubangamira ibikorwa by'amatora barimo umuyobozi w'Akarere ka Rubavu Sinamenye Jeremia yatawe muri yombi n'inzego za polisi azira kubangamira uburenganzira bw'abiyamamaza. Umuvugizi wa polisi avuga ko ibyo bikorwa byabaye mu Karere ka Rubavu mu Mirenge ya Nyamyumba na Kanama. Hagaragaye kandi abandi bayobozi babangamiye abakandida bo mu Karere ka Nyaruguru mu Murenge wa Busanze n'abo mu Karere ka Nyagatare mu Murenge wa Rwimiyaga ndetse no mu Karere ka Kirehe mu Murenge wa Gahara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko polisi ifite iminsi 5 kubifunza aba bayobozi, nyuma yayo ikaba izohereza dosiye mu bushinjacyaha. Uyu muvugizi avuga ko abafashwe mu bikorwa byo kubangamira abakandida baramutse bahamwe n'icyaha bahanishwe ingingo ya 558 ivugwa mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda. Iyo ngingo ivuga ko umuntu wese umanika amafoto, inyandiko cyangwa ukorera inama ahantu hatabigenewe ahanishwe igihano cy'ihazabu kuva ku mafaranga y'u Rwanda 100,000 kugeza ku 500,000. Iyi ngingo kandi ikomeza ivuga ko umuntu wese witwara nabi mu bikorwa byo kwiyamamaza atubahiriza ibindi biteganywa n'itegeko ryerekeranye n'amatora ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 3,000,000 cyangwa se igihano kimwe muri ibyo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Assumpta Kaboyi twe tukiri mu Rwanda kandi umucamanza w'urukiko rw'ikirenga yategetse ubwanditsi bw'urukiko gusabira Bwana Mbarushimana undi mwunganizi uzamufasha kuburana mu bujurire bwe kuri bimwe mu byemezo byafashwe n'urukiko rukuru. Ni nyuma yuko Maître Laurent Bugabo wagombye kumwunganira yikuye mu rubanza ku mpamvu zitasobanuye. Eric Bagirubusa n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda wadukurikirana iyi nkuru.
Bwana Emmanuel Mbarushimana yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu rukiko rw'ikirenga ari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'inkweto z'umukara. Bwana Mbarushimana yari yiteguye kuburana ubujurire bw'ibyemezo umucamanza mu rukiko rukuru yagiye amufatira ntibimunyure mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu agahitamo kubijuririra. Yagaragaye afite amadosiye ari wenyine mu gihe byari byitezwe ko yagombye kuba yunganiwe na Maître Laurent Bugabo usanzwe atamwunganira mu rukiko rukuru. Byaje kugaragara ko Maître Bugabo adahari kandi ko yanditse ibaruwa yikura mu rubanza. Nta mpamvu zasobanuye zigaragaza impamvu umunyamategeko Bugabo yanditse yikura mu rubanza rwa Mbarushimana. Ari kuregwa akavuga ko ari impamvu zizwi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yabwiye Mbarushimana ko impamvu Maître Bugabo yikuye mu rubanza zitagomba gusuzumwa n'urukiko. Yavuze ko urukiko rufata uwo munyamategeko nk'udahari nyine, ubundi ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bukandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, bumenyesha ko Mbarushimana akeneye undi munyamategeko uzamufasha kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga. Nta byinshi Mbarushimana yavuze ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga uretse kubaza umucamanza niba urega ubwe yemereye guhitamo umunyamategeko yumva yazamwunganira mu gihe azaba aburana ubujurire bwe. Umucamanza yasubije Bwana Mbarushimana ko ibyo bitari mu nshingano z'urukiko. Yavuze ko ibyo byazaribwa n'ubwanditsi bukuru bw'urukiko rw'ikirenga. Kuva ubwo Mbarushimana yahise yaka uburenganzira asohoka mu cyumba cy'urukiko ajya gutegereza imodoka itwara imfungwa n'abagororwa kugira ngo imusubize mu buroko. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi ry'Amerika yahamagaye Maître Laurent Bugabo wagombaga kunganira Mbarushimana igamije kumenya impamvu yikuye mu rubanza. Mu nshuro zose twamuhamagaye telefone ye ntiyadukundiye. Ubusanzwe mu rukiko rukuru Mbarushimana buranirwa n'abanyamategeko Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu. Aba bombi bafatwa nk'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe kuko Mbarushimana ntabemera. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Aho urubanza rugeze mu rukiko rukuru Mbarushimana yarangije kwiregura ku byaha byose aburana n'ubushinjacyaha. Umucamanza Bwana Antoine Muhima mu rukiko rukuru arumva icyo abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana bavuga mu myanzuro ya nyuma ku birego ubushinjacyaha bumurega. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kuzahamya Mbarushimana ibyaha byose bumurega uko ari bitanu maze akazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu cyo guhera mu buroko. N'urubanza byumvikana ko rugana ku musozo mu rukiko rukuru. Nubwo ataragira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose bumurega Mbarushimana wahoze ari umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza arabihakana. Urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 niba nta gihindutse. Iburanisha ry'uru rubanza mu rukiko rw'ikirenga rizasubukurwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2017. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi igikorwa kiriko kirakogwa mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cyo gukura abigisha ku mashuri basanzwe ko bakajanwa ku yandi abatari bake ntibagishima. Abo mashuri y'intango yo mu ntara ya Muramvya ari nabo begwa n'ico gikorwa bari mu marira kuko batagiraho bashikiriza ingorane bafise. Diane Ndonse ari mu ntara ya Muramvya niyo nkuru adufiti.
Kumva bitere kibazo huko tujibara kugura byo abantu no kuyastara gushasha kuziko bazamenyera aho hantu. Kibazo ikomeye cyane. Umushahara duhembwa nabo murawuzi twa makredi mugira dushobore kubaho. Umva ko ndagoze ubira kurondera ubundi buzima gushasha ni kibazo gikomeye cyane. Umva rero nk'ubu n'ubu burubwo kuko nawe uri ko buraba siho turi nacyo uri ko buratumarira.
Uyu ni umwe mu bigisha bo mu mashuri y'intango yo muri komine Muramvya bavuga ko bafise ingorane zituma badakwiye kwimugwa aho bahora bakorera nubwo bataramenya aho bazorungikwa. Ahanini bavuga izijanye n'amagara make hamwe n'izo kutabana nabo bubakanye kugira ngo bakurikirane ibyo mu muryango. uyatangura avuga arizwa nuko uwo bubakanye afunzwe akabari wasigaye aravye ivyo mu rugo.
Urumva bitera ikibazo kuko tushobora kuronka iyo tuje abantu no kuyasara gushasha kuzi ko bazomenyera aho hantu. Ikibazo gikomeye cyane. Umushahara duhembwa nawo murawuzi twa makredi mugira dushobore kubaho. Umva ko ndagusubira kurondera ubundi buzima gushasha ni ikibazo gikomeye cyane. Umva rero nk'ubu n'ubu burubwo kuko nawe uri ko buraba siho turi ntacyo uri ko buratumarira.
Umva ngo tanga kuri iri shuri ubu gushikisa ntituzi iyo tuzoja. Twumva ngo tuzoja mu yandi ma province. Twari twizwa ko turi hafi y'umuryango wacu. Abagabo bacu siho bari. Umugabo watari hari ni wowe waca witwa kuri responsable mu nzu.
Abana ntibashobora kuba bari hamwe kandi n'umugabo ntituri kumwe n'umusoda. Nk'ubu uyasinzi niyo bazonjana bazogumana nande ko turi kumwe n'abana gusa.
Harabigisha bavuga ko iki gikorwa cyo kwimura uko gikozwe bama bacisangamwo. Abo nabo bavuga ko bama mu ngorane kurusha. Girimana Claudette umwe muri bo avuga ko uburyo bwo kwama yiyunguruza bumugora kuronka.
Cyewe nashitse ngaha aha kuri muravya ya mbere 2009 hanyuma haca haza ro deploiement 2011 nchanja ikavumo. Kavumo sinahakoze bace bashira ku kibogoye ishyo ari tayo mu kibogoye canda hakora hanyuma rode pamiri bace badukura yo caturagaruka nga
mbega ni nko ku birometero bingana gute ngayo ikavumo
30 birenga kubera ucibugara mu gacumanuka hama ngarutse ngaha kwakoze umwaka 2015 bacanja mu ishombo mu vakase ziheze ncanja buruhukiro iro depo migarutse nayo ne basuye kunjana nguma ndi mu iro depo masinzi gituma nkubu uyatsinzi niyo bazonjana itike byose uba ko bingoye.
Abakenyezi bahurikiye mu mashira hamwe basaba ko aba bakenyezi bakuye kumvirizwa amazi atararenga inkombe. Nizigimana Ansira aserukira ishira hamwe dushire hamwe mu ntara ya Muramvya.
Erega kugira ngo ibintu bigende neza hateza kuba ibiganiro uko kumviriza ntikwabayeho ariko turacafise icizere twiyumvira yuko abariko bararira bazohaba bumvirizwa. Hama rero abafata ingingo niho bari bafata ingingo bumviriza amarira yabo bakenyezi. Abakenyezi bariko bararira ntibabona yo bacira nayo bamira ntibabona ko ibyo bikorwa zohava babikora kandi babikunda cyane. Abakenyezi n'abarezi barera neza abana mugabo bari mu bihe bigoye cyane. Turizerero yuko leta izobiraba ababijejwe bazobiraba kugira ngo babumvirize igihe kiracariho. Murabona ubuturi mu buruhuko kugira ntihagire icononekara bayore batarasesa.
Tumenyeshe ko bimwe mu rufatiro mu kwimura bigisha nuko baba badakwije imyaka 50 y'amavuko kandi bakagira n'uburambe buke kuri iryo shure. Abayirenza basigara kuri ayo mashure bavuga ko nabo kubw'ingwara zibabangamira ataco bazoshikako mu byo bategerezwa gukora. Byongeye bavuga ko n'imyaka ibaremereye uyafise imyaka 62.
Mu by'ukuri abo nyene bana bakiri bato cyenda bita abana kuko ku myaka afise n'abana kurikiye kuko harimo nabo nigishije. Abo none ko aribo bari bagifise inguvu twebwe bakadubutse nyene bayabaye tukabakosorera amakaye tukagira gute n'ivyo ari tugezemo none urumva ubu barabatwaye. Mu by'ukuri ntabyo tuzoshobora kubwanje mvuga nti ntibishe twebwe n'abana babo barabishye abana b'igihugu barapfuye ntacyo bazovamo ntacyo tuzotanga. Ubumenyi twari tubufise ibyo gutanga twari tubifise ariko inguvu ntazo tugira.
Izi ngorane ziri mu gukura bigisha mu mashure basanzwe ko bagatwagwa ahandi zifise ingaruka no ku mashure bavuye ko. Ivyo tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika, Washington DC. Inyuma y'aho abana batandatu b'Abarundi bazimiriye mu ndwi iheze muri Washington muri Amerika mu gihe bari mu mahiganwa ya robotics, bamwe mu bayobozi b'amashure bahora biga ko bemeza ko abo bana tampungenge z'umutekano wabo bigeze bashikiriza imbere y'uko bava mu Burundi. Ijwi rya Amerika ryabajije umuyobozi w'ishure ryigenga Iteletik ryarungitse abana babiri kuri abo bana batandatu. Umuyobozi wa Iteletik yibaza ko abo bana bashimye kuguma muri Amerika kugira barondere ubuzima muri ico gihugu nkuko abarundi batari bake bakunze kuguma mu bihugu biteye imbere inyuma yuko bagiye muri ivyo bihugu. Esperance niyo nzima iri kuri micro na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza tangura atubwira abanyeshure bavuye kwishure arongoye abaribo.
abana biga ngaha yari witwa Ingabire Donsham na Irakoze Richard yari muri premier informatique de télécommunication bose niyo bari mu gisata cha informatique télécommunication bose sino vuga ngo ntiduhombye ariko kandi turahombye ko abana babiri bavuye ngaha harimo abana b'incabwenge cyane twifuza ko babandanya bakigishure bagaheza mugabo ko niba ba bacabwe kuguma hiyo nabo barafise imboza bibatumye twebwe byose namahoro kuri twebwe sishure ryarungitse abana mugabo bene projet badusabye ko twabaha bakandida tubaha bakandida babiri turavye ubushobozi bafise kuvuga ko abanyeshuri ntibaserukishure bagiye nk'abakandida riba
abana bari mu bandi baraganira mwebwe hakanyangende mwamwarumvise nk'abagenzi babo bashaka kubabwira bati baratubwiye ko barafise umugambi wo kuzohaba bagumaya
ya nta bandi babitubariye mu kuvuganya n'abavyeyi batubarira ko bamaze gushikayo hari ababariye ko bashobora kutagaruka
mugabo ntibigeze bacira amate bakiraha ngo babwire n'abagenzi babo
oya ntabyo bavuze
hanyuma abana mwebwe bamaze kugenda n'imbere ko bagenda mwaravuganye ibijyanye n'urugendo rwabo
twaravuganye twavuganye ko bagiye muri competition turabaha impanuro ko bakwitwara neza ko bagiye mwihiganwa bagaserukira igihugu bagateriteka igihugu nibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
amakuru yuko abana batabonetse mwarayamenye namwe nk'abandi canke
yego twarayamenye
mwayamenye ryari
mwijoro baheza competition hari tariki 18 z'ukwindwi uwabatwaye userukira umurwi yaradutelefonye yatubarira ko abana yababuze bagiye baheje gukina tasuye kubabona
hanyuma
nyine nta kindi twari gukora twararindiriye hari mwijoro twayindiriye buraca hanyuma twabonanye n'ababyeyi turababaza baratubwira ko nabo nyene babyumvise
mbega ababyeyi mwabonye bafite impungenge
uraba ntazo bafise nta mpungenge bari bafise
namwe nk'abarezi mwagize impungenge kumva abana batako aho bari bari kibanza batakibonetsemo
impungenge nta woreka kuzigira mugabo maze kuvugana n'ababyeyi kumva ko ata mpungenge bafise nawe ucurema
muri make mwebwe nta mutima uhagaze mufise kugera uyu munsi
none ababyeyi bakubwiye ko ata mutima uhagaze bafise ko wewe umutima uhagarara gute
nk'abarezi mwokwifuje ko ubumenyi babugarukana mu Burundi
ehego twovyifuza ko babugarukana kuko urabona ni ibintu bayi bwa mbere mu gihugu byari kuba byiza bafashije abandi bana bakabigisha muganaho bacabwiye kuguma yo barafise imvo zabibatumye ibyo ntaho bivuga cyane
nkamwe bwe nk'abarezi nk'abana bagiye kwiga ubumenyi ndetse s'abana gusa n'abandi bantu bakoze bagiye kwiga ubumenyi hakimwe bita fute de cerveau mu gifaransa tubonye abarundi bakunda kugumaniza ubumenyi bize bakaca baguma mu bihugu byo hanze mubona iki kintu kidatuma hari ibintu bidindira mu byiterambere y'igihugu
aba bana mvuze kubyerekeye abana baracari bato byo nibaza ko bashobora kubananya bavyiga bo byiga kuko aho bagiye ni ku isoko ryabyo numva atantambamye yo haba ahubwo byabikwiye ko babarondera amashuri meza bakabibandanya hama kazogaruka bafise ubumenyi bukwiye bwo gufasha abandi
aba bana hari umuntu agira ati uwo yari yatanguje umugambi ashobora kugira ishavu agahagarika umugambi wo kubandanya ibi byo kugerageza ibijyanye na robotique mwumva kubera aba bana bashye bazimira mwumva iyo bafise ukuri
biragoye kuvuga ko bafise ukuri bana nawe nyene ico yiyumvira mugabo nibaza ko umugambi utohagara kwera abana basigaye hariya kubera hariho nabandi basigaye ngaha bari babyigiye hamwe bashobora gufasha abandi kandi nabarya bagiye harya bobaha uburyo bwo kwiga bakabibandanya hariya nyene ibyo bagira akamaro gusumba ubu bakazogaruka babimenyera neza ku byo bashobora kwigisha abandi nibyo babibereye guhagarika umugambi kuko bwa mbere bubaye mu Burundi kandi abana barabyifashemo neza bisigura ngo naho bobandanya tworonka n'abandi bubona n'abandi babana bashobora kubyiga kandi bakabishobora guhagarika umugambi rero nibaza ko atereho umuti twobandanya bakarondera abandi bana gutyo umugambi ukabandanya
hanyuma twumvise ko babiri muri bo baba baraja butu mupaka wa Canada kandi bavuga ko bagiye batinya kubw'imbo z'umutekano bava ku mutekano wabo hano udakwiye mwebwe hari cyo babari bamaze kubibabwira ko ijanye n'umutekano wabo batinya
je ibyo ntabyo bambariye mbwa kandi sinokwemeza ko bavuze ko batinya kubera umutekano wabo nta cemezo ndabifitiye narumvise ko bagiye mbwa ibyo bavuze ntabyo no banzi sino byemeza kandi nta n'umutekano uvuga ngo ntukwiriye kumbura baba bafite izindi mbozo kururondera ubuzima urabona umuntu wese arondera ibyiza kandi abarundi bari hanze sisi bobonye ne nabandi baragenda n'abakozi ba leta baragenda umuntu wese arondera ahantu bo baharakarusha sinibaza ko rero bavuze ko ari imbuzi umutekano ko nta mutekano wabo wahungabanye ngira bashatse aho bari akarusha gusumba mu Burundi
murakoze
na
ato bamenyesha ko turi ko tubandanya kurondera abavyayi babo bana kugira bagirire ico bavuze kwizimangana ryabo amakuru n'ibiganiro twa twafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yashize hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Ernest Tugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifuza gukomeza kuryoherwa na gahunda Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye.